Tubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Jewe Diane ni nahazo ngiye kubashikiriza makuru tubafitiye tukayera kure yagezweho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Diane, reka tuyahere kuri Afghanistan. Leta Zunze za Amerika yararangije imyaka 20 iheze yari muri Afghanistan. Umutegetsi akomeye w'abatalibani yabwijwe rya Amerika ko indege za nyuma za gisirikare za Amerika zavuye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu c'i Kabul inyuma ya saa sita y'ijoro. Ibi abatalibani babivuze perezidansi ya Amerika White House hamwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bemeye ko bazobandanya gufasha guhungisha abanyamerika hamwe n'abandi banyafghanistani babangamiwe gushika baheze. Perezidansi ya Amerika n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bavuze mu gatondo kejo ku wa mbere ko abantu 116,700 bahungishijwe kuva abatalibani bafatiye Afghanistani mu ntango z'ukwezi k'umunani. Umuvugizi wa perezidansi ya Amerika Jen Psaki yabwiye amenyeshamakuru ko abanyamerika 600,000 bakuwe muri Afghanistani muri icyo gihe, ariko ko hari igitigiri gito kiri munsi y'200 kigisigayeyo. Kuri iyi nkuru nyene Leta Zunze za Amerika yararangije ibikorwa byayo bya kidiplomasiya i Kabul icaye murira ibyo bikorwa muri Qatar. Ibi byavuzwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika Anthony Blinken. Yavuze kandi ko Kongere ya Amerika igiye kuzomenyeshwa iyi ngingo yafashwe. Ishyirahamwe rya Buraya ryarakuye Leta Zunze za Amerika ku rutonde rw'ibihugu byo kugendera, ryongera risubizaho amategeko yerekeye COVID-19 ku ngenzi ziva muri Amerika. Ni mu gihe abandura bashasha hamwe n'abakigwa mu bitaro muri Amerika biyongereye mu ndwi ziheze. Ingingo yejo ku munsi wa kabiri ku ngenzi zitari iza nkenerwa cyane yafashwe inyuma y'amezi abiri uwo muryango wa Buraya wugururiye abakerarugendo bava muri Amerika, naho Amerika yagumye yugaye ku ngenzi z'abanyaburaya. Israeli, Kosovo, Libani, Montenegro na Macedonia ya ruguru nabyo nyene byarakuwe kuri urwo rutonde.
Washington, ijwi rya Amerika.
Umushikiranganji wa Israeli ajejwe kwivuna abansi yaraganiriye na perezida wa Palestina mu ntara yagererewe ya Cisjordania. Ni ibiganiro vya mbere izo mpande zibiri zagiranye haraheze imyaka. Umubonano wi Ramala hagati ya Benny Gantz hamwe na Mahmoud Abbas ni ikimenyetso cy'uko hashobora kuzoba igihindutse inyuma y'imyaka iheze ata kuganira hagati ya Abbas n'abategetsi ba Israeli kubaye. Uko gukumirana kwatanguye ku butegetsi bw'umukazo w'umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu ku banyepalestina ashyigikiwe n'uwahoze atwara Amerika Donald Trump. Iyi ngendo nshyashya ya Israeli ibaye haheze iminsi ibiri perezida Joe Biden asabye umushikiranganji wa mbere mushyashya wa Israeli gutera intambuko mu gusinonura ubuzima bw'abanyepalestina. Muri Afurika abantu bakekwa kuba intagondwa zigendera ku byiyumviro bya kiyisilamu barishe abantu bashika 19 mu buraruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nk'uko byavuzwe n'abategetsi bo muri ako karere. Abo bategetsi bavuze ko abo bicanyi basambuye amazu bongera barayaturira mu mihana ya Kasanzi Kitovo ni hafi y'ishyamba ry'iratiro rya Virunga mu ntara ya Kivu y'uburaruko mu ijoro hagati yo ku munsi wa gatanu n'uwa gatandatu. Nta muhari uriyitirira ubwo bwicanyi, ariko umuhari ADF niwo ukunze kugaba ibitero bihitana abantu muri utwo turere. Leta yatangaje ubutegetsi bw'igisirikare mu buraruko bw'intara ya Kivu y'uburaruko na Ituri mu ntango z'ukwezi kwa gatanu, ariko abasivile bicirwa muri ibyo bitero bariyongereye kuva icyo gihe nk'uko ishyirahamwe ryo muri Kivu rikurikirana iby'umutekano mu buseruko bwa RDC ribivuga.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio ya Truvewa akaburungu com. Nchuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Incamake y'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu kambi ya Nakivale muri Uganda zisaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuzifasha gutahuka.
Twari twahunze duhunga umutekano muke ariko ubu umutekano ni wose warabonetse.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'Abarundi bifuza gutahuka bavanwa mu kambi ya Nakivale iri muri Uganda. Abumva hataragera gutaha muri ano makuru nabo muraza kumviriza ico bagona kuri kino kibazo mube hafi y'amaradio yanyu. Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike mu Burundi yemeza ko kuva mu 2015 abantu amaze kumenya ko baburi wirengero banyurujwe barenga 200 leta y'u Burundi no mu rwego rw'igihugu wigengujejwe agateka kazi na muntu CNDH mu mpfunyapfunyo ibi barabihakana. Hejo kuwa mbere isi yose yaributse abanyuruzwa muri ubu buryo. Inkuru irambuye tuyibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Mijambo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yashikirije kuri uno munsi wo kwibuka abanyuruzwa bakabugwa irengero. Yamenyeshe ko hari abibaza ko ayo mabi yarangiye, avuga ko ari ukwihenda kuko akibonekeza henshi mu bihugu. Antonio Guterres amenyesha yuko kutamenya inshuti, umugenzi cyangwa umubyeyi yazimanganiye bitera agahinda bene kubura ababo. Amenyesha ko ibishobora gukiza ababuze ababo ari uko abakoze ayo mabi bafatwa bagahanwa. Asaba amareta gukora ibishoboka byose ako kabi kagatuzwa. Mu gihugu cy'u Burundi kuva hadutse umutekano muke mwaka 2015 hari abantu bishwe, abandi babugwa irengero, abandi nabo barahunga igihugu. Amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki amenyesha ko abantu barenga 200 bamaze kunyuruzwa bakagenda amazima yongo kuva muri uwo mwaka 2015. Ari mu rugendo rw'iwe Kinshasa muri Congo igenekezo rya 12 ukwezi kw'indwi uno mwaka, Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu cy'u Burundi yabwiye ikinyamakuru cy'Abafaransa RFI ko mu Burundi ata abantu banyuruzwa ko ari kinyoma. No mu mugwi w'igihugu wigenga ujijwe agateka kazi na muntu naho no munsi ataco batubwiye kubijanye nuko ibintu byifashe, kuko uburongo uyo mugwi Sixte Vinyini Muraba yatumenyesheje ko yafatiriwe baremeza ko mu Burundi ata abantu banyuruzwa. Tubisanga mu cegeranyo cy'uwo mugwi cyo mwaka 2020. Icyo cegeranyo cerekana ko muri uwo mwaka hanyurujwe umuntu umwe rudende.
En tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas de dispersé au Burundi. Sinon, vous me diriez, ah non, telle personne.
Uko ndabizi ntabanyuruzwa mu Burundi ataruka mwambwira izina kanuni mutu muntu runaka yaraburiwe irengero. Icyo nzi neza kandi nuko hari inkozi z'ikibi inyuma y'amabizikora zica zija mu Rwanda, kandi nta burenganzira tugira bukujira gusaka mu Rwanda. Murazi ko hari inkozi z'ikibi 19 zigeze gutera umuryango zica abantu mu Kayanza mu nyuma zihungira mu Rwanda. N'ubu ziri mu Rwanda. Abantu bavuga ko baburi birengero ariko ndazi ko bibereye ahantu hamwe.
Pacifique ninahazwe arongoye umugambi ndondeza w'ishyirahamwe Focode ntiyemera ibivugwa n'abo bategetsi. Amenyesha ko agiye gushikiriza umukuru w'igihugu urutonde rw'abantu banyurujwe 200 n'umwirondoro wabo kugira amwereke ko batarira busema.
Mwishyirahamwe Focode turayemeza ko abantu barenga 250 bafashwe kandi bakabugwa iyo bagiye. Ibiharuro byacu turazi kandi ko ari ibiharuro bikiri munsi cyane y'ibiharuro bivugwa n'ayandi mashyirahamwe, kubera ko dufata umwanya utari muto wo gutohoza ku muntu umwe wese tuvuga ko aba yarafashwe akabugwa irengero ryiwe. Ni nacyo gituma muri ino ndwi ishyirahamwe Focode rizokwandikira Perezida Evariste Ndayishimiye rikamurungikira urutonde rw'abantu barenga 200 twebwe twatohoje ko twemeza ko bafashwe n'inzego z'u Burundi bakongera bakabugwa irengero ryabo.
Mu gihe cyose habaye intureka mu Burundi hari abantu banyuruzwa ababo bakaburengero ryabo. Abenshi bavugwa nabo mwaka w'1972 abo babuze ababo bamenyesha ko atakintu kibabaza mu buzima nko kubura uwawe n'umushingure. Ako gahinda ni nako nababuza babo mu mwaka wa 2015 bafise tubishikirizwa n'umukenyezi wa Jean Bigirimana umenyesha makuru kinyamakuru wacu yabuzwe irengero mwaka 2016
umuntu tigeze uhamba ngo mushingure ikomere cyo cyama uko nyene umuntu abana naco akakigumana n'abana nuko nyene nyene barambaza hari gihe byumvira ko bagate yaba papa wacu twaramushinguye neza tugatugenda kumva yiwe tugashiraho nk'udushugwe tukamwibuka ugatariko se impamvu nirihe yatumye abamutwara burundu bakamwica bakamuhamba ntitumwihambire twebwe nk'abandi bantu nuko nyine ibibazo ntibibura ntibibura pe
mwishyirahamwe ry'abashingwa manza rijejwe kuburanira abahohotewe mu masentare mpuzamakungu kavib bamenyesha ko bamaze kwitura amasentare mpuzamakungu Gustave Niyonzimarongo ekavib amenyesha ko bamaze kuyashikiriza amadosiye igihumbi harimo amajana abiri y'abanyurujwe
muri kavibe turemesha cyane imiryango yabuze tukayiremesha tuyibwira yuko hari amadosiye menshi yashika ku bihumbi yamaze gushingishwa mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha yaba kuvyerekeye ico caha cyo kugenda amazima yonge no kunyuruzwa n'ibindi kandi n'amadosiye ariko agenda neza ariko arakurikiranwa mu ibanga ntangere kavibe kandi iratera ka sentare mpuzamakungu mpanavyahisha shirahe ariyo la cour pénale internationale nico bita groupe de travail des nations unies sur les disparitions forcées kugira botebutse amatohoza kugira ababikora bashobore guhanwa
uwo mushingwa manza arizeza imiryango yababuze ababo ko bitebe bitebuke ukuri kuzoje habona bagatunganirizwa Desire Tunyimana Kigali Ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
kivuga ku vyerekeye Burundi impunzi z'abarundi zirenga ijana ziri mu kambi ya Nakivale muri Uganda zarandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye zimusaba ko yozifasha zigatahuka mu gihugu cy'amavukiro reka umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru atugire ku muriri wino nkuru
twari twahunze duhunga umutekano muke ariko ubu umutekano ni wose warabonetse
Uno mutamarazaro umurundi yahungiye mu kambi y'impunzi ya Nakivale mu Buganda haraheze imyaka 6 ari kumwe n'abagenzi be bateraka mu mukuru w'igihugu bari barahunze ko yo bafasha bakagisubiramwo
Kanatsinda turumva ko bene wacu bavuye mu Rwanda za Tanzania n'ahandi ko bose bakiriwe neza kandi basanze mu gihugu cy'u Burundi ara mahoro
twe turatekanye mu mutima kuko twumva mujugu cyacu aramahoro kanje twahunze cyaheze
turaperereza mu batanguye kuza abanye bazanwa n'indege twaba telefone bakatubwira ati iwacu na mahoro meza ti urajyama ukajyamira awushakiye niho vyukira
abo nabari ku rutonde rw'abandi barengijana bandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi na mugenzi we w'u Buganda n'utwara ishami mpuzamakungu gitaye impunzi ku isi hashtag nzitabira Desire umwe mu bagiye habona mu guhimiriza abandi kugira ngo biyandikishe mu gutahuka avuga ko ababyifuza barenga inshuro 3 abashoboye kwiyandikisha yiganiye Ijwi rya Amerika igituma
nuko tunyotewe guhunguka twebwe abarundi bahana kivare cyakabiri nyakuba mu minsi makuru mu ntango z'uyu mwaka ihunguka aho kubandanya yaceri hagarara ntitwigeze tumenya impamvu ubwo rero abarundi bene wacu twebwe bama batonda kuri ofisi ngo babandike canke babahungure canke baje gusinya hanyuma ntibikogwe erumva ko byaca bituma tugira icyo dukoze dukora ubuvugizi ku barundi bene wacu twongera twivugira ariko kandi barazi neza yuko kufunguka uburenganzira.
Abenshi muri abo harageze umwaka biyandikishije ku rutonde rwamanitswe na HCR mu ikambi ya Nakivare kugira ngo batahukanwe. Igice cyabo kigizwe n'abarenga 200 baratahukanywe mu mpera z'umwaka uheze. Yamara abasigaye bemeza ko babayeho mu buzima butoroshe kuko bari baramaze kugurisha utwabo twose.
Mu Bugande nta kiturambiranye nkuko twiyandikishije gutaha. Nugu sinya tugasini, nugu sifara tugu sifara tukamara, kuba kujipanga, imbugita, ikireta, kusifara tukabigutiji. Ubudu hagaze nabi, tulimikire hinyoni.
Na obiru uko, arabandi babana mikambi ya Nakivare, babona ko ataragira ko batahuka kuko bemeza ko ico bahunze kitarahera. Abo bagiriza abashize habona ngo rwandiko ko batumwe na leta y'u Burundi gucanishamwo impunzi. Ubu numwe muri bo
ikibazo cyo guhonyanga gateka kazi na muntu ngo watera abantu bwicanye indengera butungane kutagura nk'uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashikira igishyingiro nk'uko wiyaguye ibyo byose nta biri mu gihugu nta gitangaza kirimo kubera iki uwo mugwi n'umwe wahunze batumwe na leta ubu rero ni wowe uri ku gikorwa.
Yamara abateye kama perezida w'u Burundi bobo bazyamirira kure
abariko bava ko twaguze dushaka gutaha nta mugambi mwiza na gato yabadufitiye ahubwo mwebwe mu baturabire neza mu bagenzure bashobora no kutugirira nabi.
Bifitiye bene wabo mu bihugu byo hanze kugira ngo bironderere ubuhungiro bwo hanze kugira ngo bagende kunezerwa hamwe na bene wabo. Abo kabisa ntituri kumwe nabo bafite inyungu zabo.
Ubushikiranganji bw'intora gati mu gihugu n'umutekano bwitawe ikibazo cy'impunzi burahumuriza ko icyifuzo cyabo cumviswe. Icyo bikoze Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru ajuru gutahukana impunzi mu Burundi kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika avuga ko akiri intambamyi nyinshi harimo n'ikiza cy'umugera wa corona.
Ibiharuro twiha gutahukana hari igihe tutabishika ko kubera icyo kiza bivanye n'uko hamwe bugarati utumanze turindire igabanuke no bahankarorero nko mu gihugu cy'u Rwanda n'igihugu cha Uganda ko nk'ubu mu gihugu cy'u Buganda turabangiriye mu gihugu cy'u Rwanda aho kubazana mu ndwi tubazana kabiri mu kwezi. Zindi ntambamye nuko by'ukuri impunzi ziba zishaka gutaha mugabo ntihabura bamwe bamwe bicika mu kiza kubera imbizi canke ziriya tugasanga bariko barababuza.
Nayo ishamba hese yemeza ko ryama ryiteguriye gutahukana impunzi yose ivyisabiye. Dana Hug umuvugizi wa HCR mu karere k'ibiyaga binini Afrika guseruko n'ihembe rya Afrika yabwiye Ijwi ry'Amerika ko gutaha ari uburenganzira bw'impunzi yariyo yose ariko kumwe wese avyisabira ku gatwe kiwe atagahato kandi agasigura n'impamvu ibimutumye. HCR yemeza ko ikibazo cy'umugera wa corona cyateye ku isi aricyo cyatumye umugambi wo gutahukana impunzi uhura n'inzitizi. Rihamagarira ushaka gutaha wese avuye na Kivare yabo Murundi umunyekongo umusomali canke uturuka ahandi ko yo bisaba kugatwe kiwe aho kwandikira hamwe amakete canke intonde. HCR yerekana ko mu Buganda hakiriyo impunzi z'abarundi zirenga gato 50,000 nayo impunzi z'abarundi muri rusangi. HCR rivuga ko ubu barenga gato 271 abenshi bari mu makambi y'impunzi mu Rwanda, muri Tanzania, mu Buganda, muri Congo no muri Kenya. Cyeclaveni inkuru Kigali ku Ijwi ry'Amerika.
Banyanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2592 2994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru ya karere k'ibiyaga bigari tuyabandanirize kuyavuga ku Rwanda aha mashirahamwe atandukanye aharanira agateka kazi na muntu arimo ayakorera muri Amerika no muri Afrika yarayagiranye ikiganiro n'amenyesha makuru imbere ya hari ubuserukizi bw'u Rwanda hano i Washington DC muri cyo kiganiro hagarutse amadosiye atandukanye y'ubutungane arimo nk'iya Paul Rusesabagina atavuga rumwe na leta y'u Rwanda uyu muri ukako yagirizwa ivyaha bitandukanye bijimwo ivya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda akaba ari mu mvuto yaguyemo inyuma yaho yisanze muri ico gihugu cy'u Rwanda atazi uko yahashitse hari mu mwaka uheze mugenzi wacu team Harris Shimwe yavuganye na Claude Gatebuke umwe mu bateguye ico kiganiro amubaza ico bari bagamije mu kuje imbere ya ambassade y'u Rwanda aha Washington DC
ubwo rero ijyanye nuko ashize umwaka Paul Rusesabagina ashimuswe ashimutiwe muri Dubai bakamujyana mu Rwanda no ku kurindi hohoterwa rikorerwa abanyarwanda cyane cyane kankiza Karasira Emabe kuri Idamange kuri Bahati ikindi turanerekana turanavuga kubijyanye ukuntu leta ya Amerika iri mu bihugu bishyigikira leta y'u Rwanda byaba ku mafaranga byaba mu buryo bwa politike byaba muri mu buryo diplomatique muri make ni objective
araho waruvuze ko Amerika ihigikira u Rwanda ariko mu minsi ishize leta Amerika yasabye u Rwanda ko rwari kuri Rusesabagina kuba uvuga ko Amerika ihigikira u Rwanda urashaka kuvuga iki
ibyo ni bya bindi ritarime yadutse nshyashya yitwa gutandaraza urwanya injustice akanayishyigikira leta ya Amerika turagira ngo ibishyire mu bikorwa noneho mu bintu nabyo dukora kandi duharanira hano muri Amerika nk'abantu baharanira uburenganzira bwa muntu nuko leta ya Amerika idatanga amafaranga idatanga imfashanyo ibyo rero leta ya Amerika turakomeza dushyireho igitutu kugeza babishyize mu bikorwa
maze kuvugana na Claude Gatebuke uri mu bateguye iki kiganiro cy'abanyamakuru navuganye na Kathy Rwivanga uhagarariye ishami rya diaspora nyarwanda inaha i Washington ishyigikiye leta y'u Rwanda
urumva twebwe nk'abanyarwanda turakurikirana the law of the country ibyo nibyo twashingiraho nuko natwe igihugu cyacu gifite laws kandi ntabwo duhaguruka ngo duhimbe ibintu hariho evidence zihari zerekana ko Rusesabagina afite ibintu yakoze agomba gusobanura in the court of law nk'abanyarwanda ntabwo tujya mu marangamutima kuko ariko twebwe nk'abanyarwanda tuzi ko igihugu cyacu gifite justice and turakomeza focusing kuri iyo ukuntu igisubizo kizaturuka muri court of law mu Rwanda
ariko mu bijyanye n'amategeko
amategeko yes ubwo ari ikinyarwanda cyaje
umuryango wa Paul Rusesabagina ntiwahwemye gusaba ko leta y'u Rwanda yamurekura kuri ibyo navuganye kandi n'umuyobozi wungirije w'umuryango urengera uburenganzira bwa kiremwamuntu Amnesty International hano muri Amerika Adoteyi Akweyi nanyira mubaza nawe icyo uyu muryango uvuga ku ifungwa rya Paul Rusesabagina
well we think that the manner in which Mr. Rusesabagina comes to stand trial
Kigali ko uburyo urubanza rwa Rusesabagina rwashanguye Kigali birimo ikibazo kandi bishobora kuba birimo n'ubuca kubiri ku mategeko mpuzamakungu ibyo rero birahangayikishije cyane kubwo inyungu no kugira ubutungane nyabwo bwo kuburanishwa mu Rwanda uravye uruhara leta igira mu manza nabyo ubwabyo birahangayikishije kuko birumvikana ko hatabaho koroherezanya ku bijyanye n'ubwisanzure bwo kuvuga duhangayikishijwe kandi n'abantu baharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu no ku bantu berura batavuga ku bintu leta ikora birimo guhungabanya uburenganzira bwabo cyanke ibindi bintu byo bagirira akamaro numva ibyo arivyo navuga kuri Rusesabagina
utekereza ko ibyo umuryango wa Rusesabagina usaba bafite ishingiro cyangwa bakwiye gutegereza ubutabera bugakora akazi kabwo
I think I would never ever tell a family not to advocate and do whatever they can Emwe umviriza
gose nshobora kubwira umuryango wewe ngo ureke gukora ubuvugizi canke ikindi kintu cyose bashoboye gukorera umuntu wabo. Ibyo byoba ari nk'agasuzuguro kubera ko buri muntu wese aba akwiye gukora igishoboka cyose kugira afashe uwo muryango wiwe. Icyo ni kimwe. Ikindi ni uko amakungu akwiye gukanguka akarabira hasi ibintu bijyanye n'ubutungane hariya mu Rwanda n'ibintu bihabera. Sibona rero ko iki ari igihe cyo guhora.
Twabibutsa ko Inteko Nshingamategeko n'umutwe wa Sena hano muri Amerika ndetse n'ubumwe bw'ibihugu by'u Burayi byandikiye Leta y'u Rwanda biyisaba ko yarekura Paul Rusesabagina.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turahana gahindukira ariko imbere yo kugahana igisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda. Imikino yihiganwa Afro Basket irabandanya kubera i Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda. Ama ekipa asigayemo ariko abyitwara mu gute. Umenyesha makuru wa Jean-Claude Munyandinda adukurikiranira na hagufi ino mikino i Kigali arabitubwira.
Mu mukino w'intoki wa basketball, irushanwa rya Afrobasket ririmo kubera mu Rwanda rirakomeje. Ikipe y'u Rwanda imaze gukina imikino ibiri mu itsinda ryayo rya mbere kandi yose yayitwayemo neza. Abasore b'umutoza w'umunyasenegal Cheksar batangiye batsinda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bakurikizaho ikipe y'igihugu ya Angola. Ejo kwa gatandatu u Rwanda ruzahura na Cape Verde mu mukino uzatangira saa 12 z'umugoroba. Kuba ikipe y'igihugu y'u Rwanda iyo itsinda rya mbere birayiha amahirwe yo kuzabona itike yo gukina kimwe cya kane kirangiza itagombye kunyura mu kayunguruzo. Irushanwa rya Afrobasket rihuza amakipe y'ibihugu y'abagabo muri Afurika ryatangiye ku itariki ya 24 y'uku kwezi kwa munani, rizarangira ku itariki ya 5 y'ukwezi gutaha kwa 9. Mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda izahaguruka i Kigali ejo bundi ku cyumweru yerekeza mu mujyi wa Agadir muri Maroc. Izaba igiye gukina n'ikipe y'igihugu ya Mali mu rwego rwo guhatanira amatike yo kuzahagararira Afurika mu gikombe cy'isi kizakinirwa muri Katari umwaka utaha. Umukino w'Amavubi y'u Rwanda na Kagoma za Mali uteganyijwe kwa gatatu y'icyumweru gitaha ku itariki ya 1 y'ukwezi kwa 9. Uyu mukino wimuriwe muri Maroc kubera ko mu gihugu cya Mali stade nimwe ihari yujuje ibisabwa n'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika. Mu itsinda rya gatanu u Rwanda ruherereyemo hamwe na Mali, harimo kandi Kenya na Uganda. Ku cyumweru gitaha tariki ya 5 y'ukwezi kwa 9, Amavubi y'u Rwanda azahura na Harambee Stars ya Kenya kuri stade Nyamirambo. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Iyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Akanunga duce duba turabangiriye amakuru ya mbere n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano gatondo. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire. Kuri mikro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe yakoze Frederic Mundiki Gerard duhagarikiye na Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu. Ku izina rya bagenzi bacu bose tubikibanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo mimo byose, naho butaha ahaje turaza kuba turi kumwe mu bindi biganiro n'amakuru byo mu masaha ari imbere.
It's the MK Records.
Dr. Munch Production.
47, your time. Nasikiliza sauti ya Amerika.